Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ndaramukije ncuti muteze amatwi gano vyagije rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabahikaze mu kiganiro wanyu mu ntara muri studio ya 18 muri 10 na Joe Diane Nahazo.
Jewe iyo batubaza twari gusaba ikigongo hakiri kare tukababwira yuko tutamenye ko ayo makuru ari kararengana.
Uyu ni Denis Nshimirimana umunyamabanga mukuru wa CFCB urunani rw'amashamwe y'abagwizatunga n'ubudandaji mu Burundi rwemanga kuri Radio CCB FM Plus ibarizwa muri urwo runani yaranyize amategeko mu gushikiriza intangamarara ihushanye n'ivyo radio isanzwe ikora.
Ndabira uko kuguru kwanje ngene komeze ngo ya ngo nibo babizi ngo bazobimenya nti reka ndakuzane mu kurabe ngo tushate kwandika mu bari nabo
ni kuvuga nti ubumuga ugenda
ni ubumuga.
Unawe n'umwe mu bigisha avuga ingene ivyo kwimura babimurira aho basanzwe bakorera bitari ko bica mu mategeko na ivyo nyene turabigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere kuja mu ntara no makambi maze ndabwire mu make ku mugambwe uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo ANC uri ko witegurira amatora y'umukuru wayo mushasha ategekanije mu kwezi kwa 12 abakandida bahiganirwa ico kibanza ni babiri icegera c'umukuru w'igihugu Cyril Ramaphosa hamwe n'uwahoze ari umutambukanyi wa perezida Jacob Zuma Nkosazana Dlamini Zuma yahoze kandi ari umushikiranganji ndetse aranarongora umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Umutegetsi mushasha wa ANC azotogwa hazosubira Jacob Zuma ikiringo ciwe ca kabiri ari naco ca nyuma mu kwiyamamaza kwa bakandida. Ramaphosa ashimikira kukurwanya ibiturire mu gihe Dlamini Zuma we avuga ko azoba azoha abirabura karyo ko gushikira ubutunzi bw'igihugu akavuga ko bwigaruriwe n'abazungu. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres ategekanya kugendera igihugu cya Centrafrica imbere y'uku kwezi kwa cumi kurangira. Urwo rugendo rugamije gutsimbataza imigenderanire hagati ya ONU n'ibihugu bisinzikaje n'intambara. Buzoba rero bubaye ubwa mbere umutegetsi wa ONU agendeye inteko zibungabunga amahoro n'umutekano kuva atanguye amabanga mu ntango z'umwaka wa 2017. Ajijugi Amerika muratukumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro byacu muce ku ruga rwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com na ku ruga rwa Facebook adresi yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Kuri no wa gatanu ni habagize umuryango wa Rwigara bagejejwe imbere y'umucamanza kuburana ivyaha vyo kugambirira guteza imvuru cangwa imidugararo muri rubanda. Abo barimo Diane Shima Rwigara washaka kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu matora aheruka ntibaburanye kubera ko batari bafise umunyamategeko abunganira. Ivyinshi kuri no nkuru na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Abaregwa bose uko ari batatu bagejejwe mu rukiko burumuhereye kuri Diane Shima Rwigara aboshye mu mapingu kandi akikijwe n'abapolisi babiri babiri bamwe muri bo bakomeye bagiye bafashe mu maboko burumwe mu baregwa. N'urubanza rwa rwitabiriwe n'abantu benshi cyane ku buryo icyumba kinini cy'urukiko cyakubise kiruzura bamwe bajya hanze yacyo. N'urubanza kandi rwagaragayemo abadiplomate benshi n'abakozi ba za ambasade hano mu Rwanda ndetse n'ibitangazamakuru byinshi byo mu Rwanda n'ibindi mpuzamahanga. Rwatangiye ku isaha ya saa yine rwiganje abashinzwe umutekano benshi nabo ubarebye ku masura yabo baregwa basaga n'abakomeye ku buryo mbere yo kwinjira mu rukiko na nyuma yo kugeramo Diane Shima Rwigara washakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda ntibimukundire yakunze kugaragara we na murumuna we Uwamahoro Anne Rwigara Rwigara bacishamo bakamwenyura. Madame Mukangemanyi Adeline Rwigara ubabyarawe yagaragaye mu cyumba cy'urukiko yijimye ku masura kandi ari na Bibiliya. Iyi Bibiliya yanayikomezanyije imbere y'umucamanza. Abari gukora batatu bageze imbere umucamanza bonyine batunganiwe mu mategeko maze bahita basaba umucamanza gusubika urubanza bakabanza kubonana n'umwunganizi. Bavuze ko Maître Pierre Celestin Buhuru yamaze kumvikana na Diane Rwigara ndetse na nyina Adeline Rwigara ko ari ugomba kuzabunganira ariko ko ntacyaravugana n'umwari Anne Rwigara. Anne Rwigara yabwiye umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko nta mwanya barabona ngo bavugane na Maître Buhuru babashe gutegura urubanza. Yavuze ko igipolisi kibatwara muri gahunda nko kubazwa ku byaha bakurikiranyweho igihe gishakiye kitabateguje. Yavuze ko ku munsi wa mbere Maître Buhuru yagiye kubareba aho bafungiye igipolisi cyangwa ko babonana. Umucamanza yibukije abaregwa ko Maître Buhuru yabunganiye imbere y'ubushinjacyaha maze Anne Rwigara asubiza ko bageze mu bushinjacyaha kubabaza ibyo bakurikiranyweho Maître Buhuru bumuha dosiye mu gihe gito ayisoma atayizi asubiza ibibazo kuri dosiye atazi. Nyuma ku cyumweru ngo yagiye kubareba kuri burigade igipolisi kiramwirukana ntibabonana ngo bategure urubanza. Ubushinjacyaha bwavuze ko kubona ubwunganizi kubaregwa ari uburenganzira bemererwa n'amategeko maze buvuga ko impamvu Maître Pierre Celestin Buhuru atabonetse mu rubanza ari uko yari afite urundi rubanza naho ubundi ngo yarazi ko agomba kuza kunganira abagize umuryango wa Sinapol Rwigara. Umucamanza yabajije abaregwa igihe bumva bazaba barangije gutegura urubanza kugira ngo babashe kuburana. Bakomeje gushimangira ko batazi itariki ya nyayo kuko bigoye ko babona n'uwagombye kubunganira mu mategeko. Yisunze ingingo z'amategeko umucamanza yanzuye ko agomba gusubika urubanza mu masaha 72 ategeka ko umunyamategeko ashaka baregwa bagategura dosiye y'urubanza bakazabona kuza kuburana. Iburanisha rirangiye igipolisi cyahise gikikiza mu rukiko abaregwa maze Madame Adeline Rwigara manika hejuru bibiliya apepera bari mu rukiko amwenyura. Igipolisi cyongeye gutwara abaregwa mu modoka ebyiri Adeline Rwigara muri Toyota kapa abapolisi babiri bagenda bamukikije naho bakobwa be Diane Shima Rwigara na Anne Rwigara muri taxi minibisi. Adeline Rwigara yakomeje kugenda pepperera mu birahure by'imodoka abantu baraho inyamirambo bari bahuruye ariko anamwenyura. Yashushe n'uzamura amaranga mutima ya bamwe mu bamurebaga aho inyamirambo maze bakagenda bimyuza bavuga mu majwi yo hasi ko bibabaje. Abagize umuryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara uhereye ku mwari Diane Shima Rwigara ubutabera bw'u Rwanda bumukurikiranye icyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano. Iki gikomoka ku mikono ishyigikira kandidatire ye ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda nk'umukuru w'igihugu muri uyu mwaka. Ntiyabigezeho kuko akanama gashinzwe amatora mu Rwanda kanzuye ko yasinyishijemo n'abapfuye. Abaregwa bose uko ari batatu barahurira ku cyaha cyo kugambirira guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri rubanda. Gusa umubyeyi wabo Mukangema Nyaderine Rwigara we ubutabera buramurega icyaha gifatwa nk'umwihariko kuri we cyivangura no gukurura amacakubiri. Ibi byaha byose kubaregwa ubushinjacyaha ntiburabisobanura. Ku rundi ruhande ariko bishobora kuzumvikana nk'aho ari bishya mu matwi y'abantu mu kuba mu biregwa uyu muryango hatazamo icyaha cyo kunyereza imisoro. Ni mu gihe igipolisi nyuma yo kubahamagaza kwitaba ngo babazwe ku byo bakekwagaho ntibajyeho nk'uko cyabisobanuye ku itariki enye z'ukwezi kwa cyenda igipolisi cyakoresheje ingufu gihabwa n'amategeko cyinjira kwa Rwigara. Icyo gihe kubera igipangu cyari gikinze byabaye ngombwa ku igipolisi cyifashisha urwego. Icyo gihe ACP Tewos Badege umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda yatangaje ko icyabarirwa bakurikiranyweho harimo n'icyaha cyo kunyereza imisoro bikekwa ko ibarirwa muri miliyari 5 z'amafaranga.
Twavuze ibyaha bibiri, hari icyaha cyo kunyereza imisoro, icyo ni icyaha ugenzacyaha bwa polisi bukorana n'ikigo gihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro. Icya kabiri ni bijyanye no gukora no gukoresha inyandiko mpimbano, icyo nacyo kirahari. Icya kabiri gikurikiranyweho Diane Rwigara kuko niwe wakoze inyandiko mpimbano ndetse akanazikoresha mu gihe yashakaga kuzuza imikono yasabwaga na komisiyo y'igihugu y'amatora. Icya mbere cyo kunyereza imisoro cyo ni ikijyanye n'ubucuruzi n'inganda cyangwa ni na business y'umuryango, nacyo barakibazwaho birumvikana twayibusobanuye inshuro nyinshi.
Icyo gihe ariko abagize umuryango wa Rwigara iyi misoro bayiteye utwatsi. Iyi ni Adeline Rwigara ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 9.
Uretse mvuga ibyo cyashira mu modoka. Umwana wanjye yari yamamaje nk'umunyarwanda. Kora ko iki gihugu nta ushyigira mu burenganzira. Murangije murakugereka iyi misoro itarije zibaho. Amabwiriza turayamenyereye.
Ubwo yaramaze kurahiza guverinoma nshya yabaye nk'ukomoza ku bivugwa ku kunyereza imisoro kuri uyu muryango.
Aba bantu birirwa banyereza imitungo bagira bate y'abaturage barangiza bagasa n'ababyigamba. Niyo waba warabaye cyangwa ngo warashatse kuba perezida w'igihugu bikakunanira ntabwo biguha immunity. Ubwo abumva barumva icyo mvuga. Ibi ni bigomba gusobanura.
Iburanisha rizasubukurwa ku itariki 9 z'uku kwezi kwa 10 ku isaha ya 3 zo mu gitondo. Aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Hakoze Eric bagira ubusa hari aho rero atashoboye kuvuga izina ry'uwo ariko aravuga yari perezida w'u Rwanda Paul Kagame iyo muri turaza kongera kwigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma Unanigwa mashira hamwe yabagwiza tunga n'ubudanda DRCF CIB Chambre Fédérale de Commerce et d'Industrie rusabwa ari rusanze ari gonyene radio CCB FM plus mu iherugutse kugarwa mu Burundi rusaba imbabazi ikigo sense gicungera ingene ibinyamakuru bikora muri ico gihugu munyamabanga mukuru wa CCB Denis Shimirimana yemeza ko iyo radio yaciye kubiri n'umurongo ngendegwa ko wayo mu kiganiro ahejeje guhamenyesha makuru Bujumbura Shimirimana yasabye ikigo ikigo CNC reka tumumvirize kuri mikro ya mugenzi wacu rero jurika neza
turabye amasezerano ikigo kijejwe gukurikirana no kugenzura amakuru mu Burundi bita mu gifaransa Conseil National de la Communication twashize ku mukono itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1993 iyo radio yugurura akabataye andi masezerano ubu araduhuza nico kiko sense intumbero y'amakuru yacu imwe bavuga rinye editorial mu gifaransa no gushigikira ubutunzi abagwiza tunga mu Burundi naho twovuga na yandi makuru abara makuru akwegera kuri byo by'ubutunzi tugashaka rero kuvuga yuko twebwe twemeza ko intangamarara y'ico kiganiro carenganye itariki 18 mu rurimi rw'igifaransa no mu rurimi rw'ikirundi kigasubirwa mu itariki 19 mu gatondo kigasubirwa mu itariki 23 muri ya makuru abasozera indwi twebwe aho duhagaze nk'abaserukira ishyirahamwe ry'abagwiza tunga n'ubudandaza mu Burundi twaciye impande y'intumbero yacu tubikoresheje amategeko twaciye impande y'itegeko bitugenga ubu rero novuga ko twatanguye kuvugana n'abayobuye urwego CNC kugira barabe ko boca inkoni ngufi hanyuma tukugurura tudashize ko n'ubuhombe bw'abakozi igihe CNC itogira umutsima w'ikigongo n'ubuvyeyi nabo nyene bagiye kuri ubu gusohorwa mu mazi abandi nabo kuri ubu ntibarungikwe n'abana ku ishuri kandi nibaza ko CNC iri kiranyumviriza jewe iyo batubaza twari gusaba ikigongo hakiri kare tukababwira yuko tutamenye ko ayo makuru ari kararengana kandi by'ukuri ntababesha natwe twaguye mu gahundwe mu bandi twabyumvise ari ukiradiyo yugawe
Umunyamabanga mukuru wa CCIB urunanirwa mashirahamwe y'abagwiza tunga n'ubudandaji mu Burundi akaba ari nago runani rubazwa iradio CCIB FM plus iherutse kugagwa tukibutsa yuko CCIB FM plus yugawe nyuma yaho ikoreye ijambo ry'intangamarara kuvyerekeye ubwicanyi bwakorewe abarundi bari ikamanyola hambavu iyo radio CCIB FM plus yugawe zimfata kibanza hari radio Bonesha FM radio publique africaine RPA hamwe na radio Télé Renaissance na vyonyene vyugawe Burundi Burundi mu gihugu cy'u Burundi Kuva mwaka w'ishuri utanguye mu ntango z'uku kwezi kw'icenda guheze harabigisha batarashobora gutonda ku kazi imvo ziratandukanye ariko hanini harimo iyo kwimura abigisha iri rero y'imugwa rikaba ryavuze ko byinshi kuko ritanyura abo bigisha vyerekeye umenyesha makuru wacu Bujumbura Diane Ndonse araduha byinshi kuri no nkuru
Aha ni ku biro by'ubushikiranganji bw'indero biri mu gisagara cha Bujumbura abigisha batari bake bazindukiye harabicaye bicurikiriye abandi bariko bandika makete hakaba n'abandi bariko baganira ku ngorane zabazanye zijanye n'iyimugwa bakorewe mu gukugwa ku mashure bahora ko bagatwagwa kuyandi ababigisha ntibashimye kugira ico bavuze kuri mikro kuri zingorane zabo Bamwe bavuga ko batarota baja gukorera mu misozi bashizwemo kuko ataburyo bwo kwiyunguruza uhashika kukubura amabarabara hari n'abavuga ko abo bubakanye ari abasirikare batarangwa mu nzu kugira ngo basigarane urugo abandi bakidoga bavuga ko bataravye amagara make bafite kubw'imyaka myinshi ibintu byunyurwa nuko hashobora kuba hari kutumvirizwa kuri izi ngorane zabo ibyo bituma hari abatiriwe baraza gusaba umubonano nk'abandi ku biro by'ubushikiranganje uyu nubayaze n'ijwi rya Amerika avuga ko yanse kumvirizwa ku bumuga agendana mu kuguru n'umugwi washinzwe igikorwa cyo kwimura
ndabira ku kuguru kwanje ngene komereza ngo ya ngo niba babizi ngo bazobimenya nti reka ndakuzane mu kurabe ngo tushate kwandika mu bari nabuta
kuvuga ni ubumuga ugenda
ni ubumuga muri ya mitumba nduga mwo iyo nduze cyane guca kwanga bikanga kugenda ubundi hasha abuka na agenda zinakereko ariko mu gakora goma banjana iyo ntaze ndaho bizohava byanka ko ngenda nako kazenda gahe kandi nabona ndabishoboye
none mwashikije itsongorana
nta marakubona yuko batubari yuko atayungururitse
kukaba nkako umushikiranganje w'indero Janvier Ndirahisha yasohoye urwandiko kuri uyu wa kabiri rutegeka ko abo bigisha babwirizwa kuba batonze ku mashure bimuriwe ko hatarenze kuri uyu wa kane kandi ko uzobirenga ko azofatwa nk'uwataye akazi byongeye azohanwa nk'uko amategeko abitegekanya ariko kandi muri urwo rwandiko barasabwa ko n'ibyo babaza wabicisha mu biro bijejwe indero mu ntara batwagwamwo uko biri kose umushinga mateka Ndikumana Pierre Celestin arongoye umugwi w'abashinga mateka bari mu runani Amizero y'Abarundi avuga ko nyabuna abo bigisha bakwiye kumvirizwa
hoba ho kumviriza abantu ko biri kose nti bavuga bati iyo tukurungitse turabarungitse nta bindi nta bintu bitagira abakuru urabona mu bintu byose ugiye mu masenare ugiye aho wandika makete muri binabiriya iyo bakwishyura aheza ugasubira mu kavuti yamarangaha byagenze ukuntu kunuku hari ikintu mutamenye hari yindi parametre cyangwa yindi done usanga ibikenewe ku muntu ashobora kumenyesha
umuhinga mu bijanye n'indero akaba n'umwigisha Joseph Ndayisaba avuga ko abigisha bimuriwe kure y'imiryango yabo bishobora kugira ingaruka ku gikorwa bakora atanga karorero ko gukora amasaha adakwiye bigashobora gutuma adaheza gutanga ivyigwa ku kiringo gitegekanijwe
ubu urasanga abarimu barongika kwigisha ku birometero 12 13 15 tukanga tubahitana ku ibarabara y'utuduze akakubwira ngo nsha kwigisha ku ishuri y'inaka ugasanga ni birometero 12 bingahe ibyo rero ingaruka yavyo nayo nimbi cyane gukura abana nko mu byo by'imvura birashobora gushika yuko imisi bataja kwigisha iba myinshi canke umwanya bataba bacegwa kubera imvura kubera bataronse umuntu abunguruza canke kubera abagize izindi ngorane urumva uharuye ibyo byose imisi abarimu bataheza ngo bakore canke amasaha bataheza ngo bakore kubera gucegwa usanga ari byinshi cyane biteranije
uyu muhinga arashima ko iryo yimura rifise intumbero nziza yo gushikana abigisha ku mashure abakenye ariko agasaba ko hogigwa ko hubakwa uburaro ku mashure kugira ngo umwigisha aharungitswe ashobore koroherwa
kenshi na kenshi rero iyo amashuri yubatswe hubaka amashuri gusabwa ku birasi gusa yaba bo kwiyumviriye kubaka uburaro bw'abigisha abo bigisha baja kure bakabona ikirere n'ishiza bashobora gutaha mugabo bakize bati ejo turashaka kugira ingorane dufite akazi kenshi bakashobora kurara aho naho nyine birashobora gutuma ngira ngo amasaha canke iminsi batakaza yo bamike ico naco nyine ngira ngo leta yoraba ingene igishira mu ngiro ahantu hose bubaswe ishuri canke hari ishuri hakubakwa n'uburaro bw'abigisha
hambavu y'izingorane zijanye no kwimura abigisha muri uyu mwaka hari uyundi mugwi ujanye n'abahora ku mashure y'akarorero kuva aho hagiriweho ingingo icagura amashure ahariwe ay'akarorero uno mwaka hari abigisha bamaze ukwezi bicaye bataramenya aho bazokorera reka n'abazigisha kuri aya mashure y'akarorero nabone si bose borohewe kuko bari babwiwe ko bazihitiramwo aho bazokorera ariko hakaba hari abarungitswe ku nguvu ku mashure bavuga ko batazoshobora gushikako aha kandi bakavuga ko byabashitse ko giturumbuka kuko kuri uyu wa kabiri ariho bamenyeshwa amashure bazigishako ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Nyane ndonse yarakenuye tukuvuga rero ivyinyigisho mu Burundi imiryango igera ku 15 iherutse guhunguka yo ku mutumba Murama wa komune n'intara ya Kirundo irataka bagira neza kubafasha ibikoresho vy'ishure vy'abana babo bavuga ko atawo bafise babikura muize misago akoreje urya Amerika mu ntara ya Kirundo
Iyo miryango yo kuri uwo mutumba wa Murama myishyerutse guhunguka vuba imwe yajiva mu Rwanda mu ikambi y'Imahama iyindi mu Buganda ubu ihanzwe n'ubuzima bugoye imwe muri yo ikavuga ko itabona uko abana babo bazokwiga abavyeyi bakavuga ko abana babo bahora biga iyo bari mu buhungiro. Francine niyo kwizera yahungutse mu kwezi kw'indwi uno mwaka.
Twari twagiye nyene duhunze duhunganye n'abana ariko twaragarutse nyene ntibyari bitworoheye. Turava mu nkambi nyene turaza duhigitike turashika hano ariko nubwo twashika hano ntibitworoheye navyo nyene kuba tutarimye by'amakaye y'abana ntituzoyabona kuko nta kintu dufise. Nibyo nyene ndi forome dushaka kuzironka kuko ntaho twarimye nta kazi tunafise ngo nyene ntibitworoheye.
Musaba iki abajeje intwari?
Twasaba ko mwodufasha nyene mukaturonderera ibikoresho by'abana mukanadufasha nyene muturutse mu bifungurwa nkatwe tutarimye. Sinzi ko hari icyo mwodufasha.
Nkamwebwe mwa mwaratashye nka ryari?
Twatashye tariki 14 z'ukwezi kw'indwi.
Mwaje muva he?
Twaje tuva mu nkambi ya Mahama.
Bamwe muri ababyeyi bafite impungenge ko abana babo bagiye guheba amashure bagataka abo baseruka ko kugira abana babo baje kwishyure nk'abandi. Bamwe muri abo bana ntibaraja kwishyure kumbo dukubura ibikoresho. Uyu mupfasoni yurita ntiranyibagira afite abana bane ati ibikoresho birazimbye kandi atamikoro mfise.
Se kubera atakinye kumpungutse na kibunda donka sindalima ngo nimbure umbe bishabingora kugenda nk'i forome ikibanza cyo biroroshe kuronka ariko amakaye ni forome n'ibintu bizimbye birangura kugenda bironka nyene abana yenzwa ndayendiremba ndo nge ukuntu ndoro nk'ubujye
wo ofise nk'abana bangahe biga mu mashuri
umwari mu wa gatandatu undi mu wa gatatu abandi babiri mu wa mbere yasinitse abuzo bironka sinzi ukuntu byogenda abye niteze ndavyimbere ko abavyeyi basanga bazamashuri bakabura ibikoresho bagahagarika kwiga. Basaba ko bonserukira abankumba nyine ko icyo bomfasha mu kugira ngo ndonke ikibanza n'ibikoresho by'abana.
Abajeje intwaro muri komine Kirundo bakavuga ko mu ntango babaha abo bahungutse impapuro zerekana ko batashe kandi ko abana babo bahoze biga. Sani Misago mu santero wa komine Kirundo agahumuriza iyo miryango yahungutse ko ariko ararondera hirya nino abagira neza bubafasha ibikoresho by'ishuri.
Bamwe mu bahunguka baraca ngaha kuri komine tukabafashisha urukaratasi rwemeza yuko barase umwaka uheze. Hanyuma amaze gushika ngaha tumaze kurubaha baca batwara ku mashuri baje bavako tugira ntibabagore berekane yuko barase umwaka kubera ibituhitiyemo vyabaye mu mwaka 2015. Ivyo bijanye n'ibikoresho navyo nyene nk'uko twabungabunze ibintu vyabo bagihunga nico kimwe nabo batafise amikoro hagize abatugana nibaza ko natwe tuzoca duraba wanashaka turiko turaraba abagira neza badufasha hagize icyo turonka canke badusavye nk'ibijanye nibikoresho byo mu ishure tubifise tuzobibaronsa nk'uko twaba tubirosa abantu abo nikora.
Umwaka w'ishure w'ibihumbi 2017 ushyira 2018 mu mashuri ya leta namwe yabigenga ukaba waratanguye haracindwi zitatu mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Moise Misago, Ijwi rya Amerika.
Crazy it could be, baby, baby, take it in. And you believe, I swear I can breathe. Do you really care, baby? Even won't die, oh, oh, mess up. Me fire, darling, darling. You touch me one more time, I might lose my mind. If you use too much, can we go slowly? Cause I can't take it.
Nuko rero akaririmbo ni slowly. Akumuririmbyi Medi ni umuririmbyi wo mu Rwanda kuri no saha ari mu gihugu cyo Rwanda ari kubundi asanzwe bangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni wa mwanya rero duca tubahuza n'abanyu tukabatahiriza abanyu aho bari hatandukanye ku ijuru rya Amerika misi yose nkano mango. Reka tubanze twakire wa mbere ari ku murongo Kwizera mwiriwe.
Mwiriwe neza.
Murakomeye.
Nda komeye no kwina kibazo.
Muramaja hehe nakandi kazina kanyu nimba takibazo bibateye.
Izina ryanjye neza neza ni Kwizera Sebastien. Izina ryanjye misi yose nkaba ndi mu Nkambi ya Mahama.
Sebastien ngaho mu Nkambi ya Mahama mu Rwanda havugwa make.
Nkambi ya Mahama nyine ni neza kabisa ku buzima bwa misi yose. Naho ibibazo bikabura kubera ikivumbuzi kiba kinshi ugasanga abantu bakunda kurwara giripe.
Umugambi wo gutahuka mu Burundi mu Bugedede.
Umugambi wo gutahuka mu Burundi twebwe ubwacu natukabara twakwishe muza kubera tubaye ibiganiro byanahagaze. Twe nyine turarindiriye icyo Imana izodukorera hanyuma tugasubira mu gihugu tukagenda kubana n'abandi.
Mbega wari waje ngaho mu Nkambi ya Mahama ryari ga kwize?
Jyewe nashyitse mu Nkambi ya Mahama mu kwa gatandatu muri 2015.
Uvuye hehe?
Njye nari njye mva i Muyinga muri komine Mwakira.
Komine Mwakira. Reka rero tugutahirize abo ushaka gutasha ngaho Mwakira canke ahandi ufise inshuti zitandukanye kwize.
Yego. Ndatasha mama ari muri komine Mwakira nyene. Ndatasha na mwene wacu akaba yigisha muri komine Mwakira kuri Eperu Sheride. Ndatasha n'umugenzi yahungiye muri Tanzania ari mu Nkambi ya Tanzania. Bamwita Tumanyimbazi Johase. Atasa n'umugenzi wanjye ari muri Australia bamwita Sebastien Mwigire.
Bose ugatwifurize kuno munsi.
Ndabifurije umunsi mwiza no kubaho neza mu buzima budashira.
Urakoze cyane rwose nawe ngaho mu Nkambi ya Mahama turamukiriza abarundi bariyo. Kino kiganiro ni cyanyu muzoze muragitera mu ivyumviro mwongera mubana natwe mu minsi itandukanye.
Murakoze cyane.
Mubwire umunsi mwiza.
My only desire to take it and enjoy it to my last sincere to make me fire. Darling, darling, if you touch me one more time, I might lose my mind. The beat is too much here. Can we go slowly? Cause I can't take it. Attention, 'cause you got my affection, baby, baby, and so good to taste. Taking us step by step.
Kizere yuko imidiho nk'ije bafasha kumererwa neza aho muherereye mu bice bitandukanye niko mumva ko ijuru rya Amerika. David amwiriwe.
Mwiriwe neza.
Murakomeye.
Yego turakomeye.
Muramaja hega David.
Yewe ndahantu mu Burundi mu Cankuzo.
Havugwa amakinga mu Cankuzo.
Mu Cankuzo n'amahoro.
Yego mugashaka ko tubatahiriza abandi.
Bo ndifuza gutasha muramwande twa Yamuremye Eric ari Bujumbura. Ndifuza gutasha kandi witwa Chimana Remi ari Bururi. Ndifuza gutasha na batoyo wanjye na bakuru banjye bose turi kumwe ino mucyanzo. Murakoze.
Bose ukabipfuriza iki?
Bo ndabifuriza kugira umunsi mwiza.
Urakoze nawe ugira umunsi mwiza. Akaba ino ngaha duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cu no munsi inshuti bakunzi mwari kumwe natwe. Mwakoze. Ino sanga Kimenyi muhinga bw'ivyuma na Diane Nahazwe tuyikurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu. Take it.